Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104.3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema ikaze mu makuru yacu yibanda cyane ku Burundi.
Kubona imiduga izunguruka mu makaratiye ngo baboye ngo canga hategerwa ne ngo kuyandikisha ngo mumenyekane. Aba polisi baje gusa kanye no kubatwara ku cingufu umwe wo ngaharanditswe.
Uwo ni umwe mu bakozi bo mu nzu mu Burundi winumira icyemezo cyo kubasaba gutunga ikariti baranga.
Twabonye yuko hari abakozi benshi baza kwinyegeza mu bandi, bamwe mbere ugasanga si n'abakozi bo mu nzu, ugasanga n'abagizi ba nabi bakaza gusaba ahantu akazi arabasuma. Umukoresha yamuha akazi agateterura ibyo mu nzu byose agaca yigira, si ukwinjira mu ishyihamwe rero, ni ukugira amenyekane icyo akora.
Uwo nawe ni Richard Manirambona uyobora ishyirahamwe ry'abakozi bo mu rugo mu Burundi, avuga ku kamaro ko gutunga ikarita iranga umukozi wo mu rugo. Iyi nkuru n'izindi zirimo icyemezo cyo gufunga burundu ishyirahamwe rigiteka turayigarukaho mu kanya gato. Amakuru avugwa ku Burundi. Leta y'u Burundi mu minsi ishize yahagaritse burundu ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Ligiteka. Icyo cyemezo cyagiye hagaragara kuri uyu wa kabiri ushize mu iteka rya minisitiri w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye. Ligiteka iri mu mashyirahamwe amaze igihe kinini akora. Iryo shyirahamwe ryiyongereye ku yandi atanu yahagaritswe umwaka ushize, arimo Force for Code Aprodeage, ACAT na RCP. Nyuma y'icyo cyemezo, imiryango mpuzamahanga irimo umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi yahise asaba leta kwisubiraho kuri icyo cyemezo. Abahagarariye leta nabo bakavuga ko batakwihanganira ishyirahamwe ribiba amacakubiri mu Barundi. Mu kiganiro nagiranye n'umuyobozi wa Ligiteka Ansheri niko yagize, arahakana ibyo leta ibarega byo gukwirakwiza amacakubiri.
Birababaje kubona Ligiteka ihagaritswe n'ubwoko buvuga ko bwari bwaracinzwe, kandi uri kuraraba abafunze Ligiteka benshi baraba bashyiraje muri iyi migambi za Frode bwa mbere za Fendi zizuba rimwo, n'abari barabuze aho bavugira. Nyuma bagira ati zari nshabwenge ko ari afite ibyiyumviro bikomeye, bagira ati dushyeyo Ligiteka imaze kuja hanyuma akajya yitegeko ry'imigambo myinshi baciye baja muri iyo ntumbero zabo politiki bari bagomba tugera dute. Rero n'ubu Ligiteka ni ishyirahamwe ririmo ubwoko bwose, nivuga akatrevempusa ririmo abo bibaza ko ari abahutu bari ku butegetsi, n'ubu nibo babigize, niyo bantoye ndi Mututsi. Rero ndiko turiko turavugana niko abavyeyi bambwiye, ntagira mugabo natowe, nivuga 70% barimo na hafi 80% n'abahutu nibo bantoye. Nagira ngo uno munsi batwagiriza ngo turiko twigisha icanishamwo abantu, nibaza ko boraba akatwagirira gati tuvuga sicyo ikificyo bareke kuvuga muri rusange. Uko natwe tuvuga muri rusange tuvugira ido n'ido uruto juhudu icyabaye ni iki cyabaye ku mutumbuye. None birabaje kubona ko ishyirahamwe nka Ligiteka ryagiye mu cyana rimwe mu gihugu cyane cyari kibayeho gikaba n'umugambi umwe, bigafasha indi migambwe ikaza aho tubari bavuga ko bari bayacinyuze, kandi bari bayacinyuze baragaruka baratwara. Ubu se wa mbere bari bakwiye kurifuta, ahubwo bari bakwiye kurirwanira bakarishyigikira, uko bakarishyigikira uko bavuga ko batwagwana akarenganyo. N'ubu nawe nyine iryo shimo riguma rikora rirwanyira akarenganyo, ntagire umuntu arenganywa. Ndetse mbere n'andi mashyirahamwe yari yarafashije Ligiteka gushyiraho bayareka akore, n'abandi yayo mashyirahamwe yandi akore akarenganyo, ariko bagiriye abantu barakatiriwe nabo. Icyo nibaza ko icyako waje ntuyikorera uwundi.
Mu Burundi mufatwa nk'ishyirahamwe ritemewe n'amategeko nyuma y'uko leta ibahagaritse burundu. Ese agaciro kazava mu byo muzajya mushyira hanze mu gihe mutemewe n'amategeko kazaba kameze gato?
Tugiye kubananya dukorana n'abo bantu badahembwa. Iki ishyirahamwe Ligiteka novuga ko gipanze kuva kera, hari umugambo w'intwari ibereye kwigisha ku mitumba ku mitumba. Abarundi baduha izo nkuru n'abatwemera, ntidukeneye kwemerwa n'u Burundi n'umukuru w'igihugu cyangwa iki yatwihakanye yatwirukanye. yatwirukanye ko ariko tuvuga ukuri turiko tuvugira umunsi muzabona twabuzije ko dusohora nuko abarundi batazabakitwemera tuzabatakiturungira inkuru igihe cyose muzabona turonka inkuru nuko tuzabadusaba abarundi baturungira inkuru ni ukuvuga ko bize ize tuvuga avuga ati turasabye dushikanira ibintu imbere kuko nta mafaranga ariko bararonka ntaho twaba barazi yuko nagira nabwiye yuko leta y'u Burundi yari yariteguye bigeze guhagarika amashyirahamwe yari izi inkurikizi yabyo yarazi yuko uhagaritse ishyirahamwe mpuzamakungu yaduha ifashanyo kugira dukore akorana n'ishyirahamwe riri mu mategeko bari babizi neza ko uhagaritse atafasha byose bakuronka nacyo gituma mubona batwugariye amakonti hama bagaca badufuta kugira ngo nyine nitwari kuri kone dukoresha icyo cy'ukwigana kugira ngo izikora byose nagira ikintu na kimwe kimenyekana jyewe ntawe benshi abiriyade niko aravuga turavugana n'abashikiranganji bamwe nuvuga ndetse mbere bari mu bibanza bikomeye barivugira nawe we muri dokimanasi bamwe bakuru turavugana bambwira ati garuka ntacyo uzoyumva ntabyogira garuka ayo mafaranga mubona muri ko muvuga ngo nimugaruke nge ntakeneye ko amahoro ariya mama niyo nyine yiyamamaza asaba ari ku butegetsi bayamamaza
uwo ni Anshel niko yagize umuyobozi wa Ligue Iteka ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu riherutse guhagarikwa mu Burundi. Tugume mu Burundi, ikarata iranga abakozi bo mu nzu ikomeje guteza impaka. Iyo karita itangwa na rimwe mu mashyirahamwe abiri ahurikiwemo abo bakozi. Bamwe mu bakozi bo mu nzu bemeza ko iyo karita igurwa amafaranga y'umurengera ugereranije n'imishahara yabo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Karata kwibaza ko hazaba umukwabu mu mabarabara
ubona umwe mu bakozi ba mu nzu akorera muri imwe mu makaritie yo mu manuka bw'igisagara cya Bujumbura we n'abagenzi be bavuga ko baburabuzwa n'igipolisi kubera badafite ikarata ndanga kazi
twabonye baza badufata baje mu macumi n'imwe cumi n'imwe bari bahagiye kudodora turugurura bari abapolisi basabikaye y'urugo hanyuma rero natwacu tubaze ngo nawe ikarata y'akazi urayifise hanyuma nawe ndamubwiye ati ntayo mfise ngo noneho basemerera mwarumva jye narumvise kuko sinashimye kwinjira mu ishyirahamwe urabivugira hariya cyangwa ngo uzuze aya mahera ngo ucuze uyiguze rero baca batwaka karangamuntu batwatse karangamuntu barafata abakozi benshi baca batubwira ngo ahubwo ingo tugende tujyanye ngo ntitugusige bose arambaza ati none urafise amahera yo kwigo aca arampa amahera cyangwa ndayajyanye ibihumbi icumi udafise ifoto yatanga ibihumbi umunani n'amajyana umunani ufisi foto yatangiye 2003
kubona imidoga izunguruka mu makaratsiye ngo baboye ngo canga hatugirurane ngo go kuyandikisha ngo mumenyekane aba polisi baje gusakanye no kubatwara ku cingufu umuwe ngaharanditswe
ikatiranga umukozi wo munzu yari kumwidondoro ukuye uwo mukozi uwo mukoresha wiwe hamwe na karera tumbereyemwo itangwa n'ishira hamwe rihurikiyemo abakozi wo munzu yitwa Kated Richard Manirambona arongoye Kateda asigura ko iryo shyirahamwe ririko rikora rusansuma rw'abakozi bo mu mazu kugira ngo bamenye ingene bangana niyo bava mu ntumbero yo kuborohereza cyo kimwe n'abakoresha babo
hari igikorwa turiko turakorera hamwe kijanye no kwidantifya abakozi bo mu nzu bose kugira ngo bamenyekane niyo baje bava kuko twabonye yuko hari abakozi benshi baza kwinyegeza mu bandi bamwe mbere ugasanga sinabakozi bo mu nzu ugasanga nabagizi banabi bakaza gusaba ahantu akazi arabasuma umukoresha yamuha akazi agateterura ibyo mu nzu byose cyayigira cyo kwinjira mu ishyirahamwe rero nukugira menyekane icyakora hama ukabura umukoresha wakiriye umukozi ucubona aho yahora akora
ariko runane twiteze imbere ruhanye hagati y'abakozi bo mu mazu rutangazwa no kubona igipolisi gifata abakozi bo mu nzu kibahora ikarata itangwa n'ishyirahamwe ryigenga Frederic Nshimiyimana Rurongo yasanga n'amafaranga asabwa ku ikarata rumurengera ugereranije n'amikoro y'abakozi bo mu nzu
icyo duhuriza ko kimwe nuko umukozi wo mu nzu kugira akantu kamuranga ari ibintu byiza icyo duhuriza ko n'amafaranga turabye amikoro y'abakozi bo mu mazu karaba ubukina abakozi bo mu mazu bafise karaba n'imishahara bakorera igiciro cy'amafaranga n'icyo duhurizaho kandi twaragerageje kwisikurira neza leta ariko nta nyinshi bigeze ibitangira ubushakashatsi ishyirahamwe umunani twiteze imbere ryagize ko arashoboye kubona yuko hariho umukozi wo mu nzu akoreye amafaranga ibihumbi bitanu ku kwezi aciye ategekwa kuriha amafaranga ibihumbi umunani n'amajana atanu yobahohotewe dusaba yuko ayo mafaranga yogabanywa akajya kuri ibyo ibihumbi bibiri abakozi bo mu mazu bisabiye hanyuma tugaheza tukarondera akantu kabaranga hanyuma abapolisi nabo tukabasaba yuko bokubahiriza abakozi bo mu mazu bakareka gufata abantu batari kubarabagwa
mbere hari n'abakozi nk'uyu bavuga ko amafaranga batangishwa atataniye no guhohoterwa
nk'uko rihembe munani akorera nka cumi n'umunani mirongo ibiri ukazazura bugura amajana atandatu buri kwezi ni menshi cyane mu bisanzwe ni menshi cyane vraiment nk'uko hari n'igihe akazi gahera ukavuga ati wumfashe umwanzuro wo kuduga cyangwa ati wumfashe ingingo wo kuvuga ati reka mbe ndashome muri iyi gisagara kwiyanjanja muri rasio wakora mu gikoni kuza uravuga ati ngiye kora mu genzi n'undi kugira ndasione ugacha sanga nakazi kagireho karabura wasura kuzuronka kazi hace nk'amezi 5 n'ubundi bagacha baharura guhera nko kuva ko nguri karatacha amezi 5 ukazocuri amezi 5 yose amajana 55 buri kwezi kandi uzi bobo ntibarimbura ko hari gihe wagize ushomereye ni nko guhotegwa muri make aha dusana bafashwe ku ngufu
mbega none ubushikiranganje bw'umutekano bwo bufata gute kibazo ciyo karata icyanisha mu mashira hamwe y'abakozi bo mu nzu inyishu tuyihabwa na Lengi yome bunyona buramutswa
abakozi bo mu nzu barafise uburenganzira bwo kondereza karata bakaba zifise hari n'abashobora gukora batazitunze bivana n'amasezerano bagiranira n'abashebuje rero impamvu bayibaza impamvu z'amatohoza n'ugira ngo bashobore kumenya umuntu uvuze uti je ndumuboye akavuga ati none urafise karata y'umuboye kuko arabazifise n'abatazifise kuko si ngombwa ngo umuntu ayigire kwavuga rero ati je ndumuboye hanyuma bakamutwara kuri zone kugira ngo babaze abajejwe intwaro y'ukoreye mara umuboye icyo ni kindi kintu cyumvikana gose muri kadere y'amatohoza y'abapolisi
gushika ubu nta bitigira inyezi na by'abakozi bo mu nzu bizwi mu Burundi ariko runani twiteze imbere ruvuga ko rusansuma rwakoze rugashiramo n'abantu batembereza ibidandazwa mu mabarabara abaje mu masoko gucururiza bene ibidandazwa hamwe n'abacuruza amakara bose hamwe bagera ku miliyoni eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Hari ukutumvikana hagati y'abacuruzi na leta ku cyemezo cyo kwimura isoko ry'ahitwa mu rusange muri komini ya Shombo mu ntara ya Karusi rikimurirwa ahitwa ku Ruvuvu. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru wacu Fidele D'Antoine Sayimana.
Abahura badandariza mu isoko ryo mu rusange bavuga ko bahombye kuko mu kubaka bari baguranye imitahe. Marisela Nyandwi n'umudandaza yahora akorera mu isoko ryo mu rusange.
Twarajije guhomba izo kivuyeho twebwe n'abakira twasubiye ku ruhomba. Kandi batubwiye ngo twubake heje kubaka twaguranye umutahe soko bacha barayimura bayimuye twake duhomba gushika no buturi ngaho ntacyafutse haruguru dufise n'agatahe twaguranye turakari dusaba ko bayitugarukane.
Niyo nkuru Anselme yahora dandaza ubutike mu isoko ryo mu rusange ati
twebwe nta kintu na kimwe dufite twoza kudandariza hariya kukubera twe dusanzwe turangura hajya nyine ku Ruvuvu. Ibyo tudandaza byose twodandaza y'ubupfu tukadandaza umunyu amavuta byose niho tubirangura. Twebwe twaramaze kugira uruhombo umwe rutagira uko rungana. Twebwe nta cyumviro na kimwe dufise yuko twoza kurema ijya soko yo ku Ruvuvu nta kintu na kimwe twe twoza kwadandariza twe twasaba yuko isoko bitugarukanira ngaha.
Naho Imana Donaciano ati isoko ryo mu rusange nta nyubako riraronka bigatuma ivyo baremye binyagirwa n'uruhombo rukaziramo
mu kimwe bagize iriye kaguma he karemarimwe mu ndwi iyindi aha nawe ikasubira karemarimwe mu ndwi ivyo na mitende byo bana mitende ariko turavye yose imanutse nkare nka jewe naragiye kudandariza yo rimwe uwo munsi imvura iragwa naho ibintu bitagira uko bingana ndasubira ubwa kabiri imvura irasubiriragwa ndabiremera kwa kundi bimwe biratwagwa ibindi biranyagirwa kuvuga yuko umuntu uwo munsi yahombye iyo minsi ibiri yarahombye hafi n'ibihumbi ijana
nkamwe bojyubaka rikabisoko hamwe ibintu byanyu imvura iguye bitanyagirwa nko kwemera kuja gukorerayo
turashobora kuja kwirema ariko icambere coco twe batubwira yuko ngo twoja kubaka natwe dushobora kubaka nta kintu na kimwe dufite twodufasha kubaka inzu twubatse ngaha ziri ngaha ntaho ni mutaye twashobora kuronka uja kubaka hari bagashobora kuronka uburyo bwo kubaka bakatwubakira turashobora kuyirema.
Bunani Jiriberuto avuga ko gupakiza ibidandazwa ubivana mu rusange ubijana ku Ruvubu bitwara uburyo kandi hari igihe urema ukarema urutagurishije
hari birometero ndwi uvuye ngaha umanuka bimuri isoko
none umanukanye ibidandazwa hari cumba
urahomba kuko urabipakiza kandi ukongera ukabigarukana ndetse na hariya kukubera utazi ko ushobora kuronka bakiriya ukashobora kurema isoko hariya ariko nturonka umukiriya numwe mukabigirano tu urumva yuko ari uruhombo rudasanzwe.
Mukenguza amateka nizwi Imana Petero arongoye inama hanuzwa jambo ya komine Shombo avuga ko kwimura iryo soko ari ku nyungu ya bose kuko iryo soko atanu tuzu twasugumwe ryari sanzwe rifise bigatuma abayirema bashobora kwanduriramo n'indwara zivuye ku isuku rike.
Isoko yari iri mu rusange nta tuzwagusugumwe twari tuhari abantu baronka bihagarika urumva bica kibazo isoko itagira tukatukasugumwe. Jewe mu kugira nemeza kwikomeza harongera kajisho naraje kahise kaho hantu niho hahora isoko yinjiza amafaranga cyane komine kuko iyo soko ikihuza komine Bugendana igahuza komine Giheta igahuza komine Gitega na komine Shombo. Abo bantu bose rero ni bacha bakoranira muri iyo soko kusanga isoko nyine ni nini cyane hanyuma kandi cyadusanga n'abadandaza badushabuka inzu zigezweho bagukigwe komine ishama sanitaire abantu bamerwe neza ndetse noneho tujyanye n'utucirane turani isuku ni hafi y'uruzi badandaza bashobora kuronga ibintu byabo bashoye bigira isuku hanyuma hamere neza nibaza ko turavye na komine duhanura bibe Gitega na Giheta barafise agasantre kitwa Kwikomapu katembe cyane kuko gahuza abo bantu bose chatubona reko ari prolongation ya ugasantre na komine Jombo icyatoya ko yoko iterambere kacha giyongera murakoze
iryo soko ryo mu rusange ryahora rirema ku minsi ya kabiri no ku minsi ya gatanu byubatse hagati mu bigwati byo mu rusange byimuriwe ku mupaka w'intara ya Gitega na Karusi kuruzi ruvubu Murusange muri komine ya Shombo intara ya Karusi hagati mu gihugu cy'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma
Yo imisi yose nk'aya mango sinkakaza Aliko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza.
Erega mwarasizo. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ninyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Gitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Ikaze ni gwanyu bakunze ikiganiro Ntorere kazoza ikiyago cha politique cha studio Ijambo gisamiranira kwijwi rya America Jerome Niyonzima ndakiremesheje ndabipfurize umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi utanguye muri uyu mwaka dusozere ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu twaragarutse ku bitari bike muri kino kiganiro Ntorere kazoza reka duce ku masonga tubibutse bikuru bikuru mu byo twagiye tuganira ko twaragarutse ku kibazo cy'umutekano muri zone ya Musaga imwe mu mazone yaranzwemo imyiyerekano yo kwiramiza ikiringo cy'umukuru w'igihugu cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bishyira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umukuru w'igisagara cya Bujumbura akaba yarateye akamo abanyamusaga ngo bafashe mu kugarukana umutekano aho babaye
umunyagi wo kumusaka ino mubwira nuko yoharanira amahoro y'ubwa mbere nagira ndababwire yuko ahandi mu yandi mazone ariko arubakwa amashuri ariko nko kuri zone ya Musaga nta kiriko kirakogwa kuko nta bantu boza gukora ibyo bikogwa hagaragara umutekano muke no basaba ko nyine buharugurukira amahoro ajya amazi abuze bijya bikogwa byose by'iterambere biteko birakogwa bishobora gukogwa
twaragarutse ku vyerekeye ikibanza cy'umukenyezi muri politique hano mu gihugu cy'u Burundi honorable Marceline Bararufise yahoze ari buramatari w'intara ya Rutana aravuga icokogwa kugira ngo intambanyi zibuze abakenyezi kugira uruhara rwa politique ruboneka zihave
uwo bashaka gutegura abakenyezi neza akabategura ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kubwanje yotangura ubunyene agatangurana nabo bari bagiye ku ntonde batashikiriwe agatangurana nabo bifuje batashikiriwe agatangurana nabo bifuje bakongera bagatorwa kuko nyene urahura ubwenga burahura kare nimba hari ukundi twoheza tukabwizanya ingene twogenda turahinyanyura tukazogenda turahinyanyura bukebuka dupfundura kantu kamwe kamwe dutetwura agapfundo kamwe kamwe mugabo kijya gihe urabona ko twaje byukuri hasanu ko hagetse
ikindi twayaze nakamaro ko kwibuka abahitanywe n'amagume uburundi buhitiyemwo aloyize batungwa nayo arongo yishiramwe amepesi igira ubundu atubwira ukwibuka kunywanisha ingene ko bakumeze
ukwibuka kunywanisha nukuwe kwibuka kunywanisha nukwibuka abantu twabuze si kwibuka babishe hari umunsi umwe twagize ikiganiro umukuru mugambo icyo gihe mu 2011 yari Bonaventure niba nkana niba ntibeshe yavuze ati ikibazo kihari mu Burundi abantu bibuka abishe abantu ntibibuka bishwe cyo rero uko nukwibuka kubi kuko ubu uriko wibuka kugira ngo uhamagara abantu kwihora kwewe tuvuga tuti twibuka abo twabuze nitwibuka babishye hanyuma duha gateka abo bantu
ikindi twagarutse ko namatati y'amatongo n'akamaro k'inshumbusho y'abateshejwe ivyabo n'ibihe by'intambara Burundi bwagiye bucamwo Atanazi Masumbuko arongoye runani rw'abahungutse rufite icyicaro mu ntara ya Rumonge agira ati agashumbusho karakenewe cyane
ivyo jewe ndabishima nkuko twari dusanzwe tubivuga ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka atahunze kumva zimuvuye ko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ibyiwe akacabarigwa n'abantu bamwe bamwe ntiyobishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi sentebe utunganya ico gikorwa umuntu akabarigwa yuko yogabura itongo n'uwo batavukana twebwe rero muri ERB ni bamwe twashoboye gukurikirana hafi ibyo bintu kwebwe hari ikintu cyo twashimye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma turanasaba yuko mwaka jagache uba wagabuye n'umuntu nuko uhabwa agasumbusho
muri no mwaka 2016 barabaye kandi ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu tukaba twararabiye hamwe n'abatumire ba studio ijambo ivyoshigwe imbere mu biganiro vyonywanisha abarundi vy'ukuri Honorable Tassiano Siwomana avugira iprona yihurikiye mu mizero y'abarundi akagira ati igikenewe nuko twubahiriza amasezerano y'amahoro y'Arusha
cyambere na mbere no kubwicanya buri mu gihugu cyo dutegereza gushira imbere kugira ngo n'ivyo biganiriro bibandanye atabantu ariko barapfata abantu ariko baranyuruzwa ngo dutore imivyimba canke nitunayitore atabantu ariko barapfunga igusa atabantu ariko baraborezwa igufa n'abapolisi cyangwa imbonerakure canke abakora mu iperereza cya kabiri rero nuko tubanza tukavugana icyateye izigorane turimo icyo nacyo sikindi niho nyango y'amasezerano y'Arusha nibwizwa shingiro arije byavuye bibyara kiringo cha gatatu cha Peter Nkunziza aho rero cha tuvuga tuti dutegerezwa rero kuraba ingene ayo masezerano y'Arusha aho nyene ko imigambo yose tavuga rumwe na leta duhuriza koko atawe yakomakoma reka mbere n'abanyamahanga bafasha Burundi mbere n'abagize ibiro by'umuhuza bose baravuga ko atawe ukorakora ku masezerano y'Arusha aho rero niho tuzoca duhagararira tuti mbere none kugira nti bayakorakore tukokora iki kuruba ntuzosubira guharira ingene amasezerano y'Arusha yubatse canke ingene tuyasambura canke tuyasambura tugenda tuvuga tuti kugira ntasubire kurengwa cyo hobwa ni iki twebwe dusaba yuko hoca haba umugwi w'amaho ukuraba ikurikizwa n'ishyirwa mu ngiro cy'ayo masezerano uwo mugwi twe tugasaba yuko uwo burimwo abanyamahanga aba bantu biyita mu ziko iyo turi mu ngorane baza gufasha barondera amahera ahantu uvuga ishyirahamwe mpuzamakungu y'ubumwe bwa Afurika iyo muri aka karere yase n'ibihugu bya rutura kunda gufasha Burundi abanyamerika ababiriki naho babanka tukaraba ibihugu mwe n'ivyo n'ubu biriko biratanga amahera kugira ngo abarundi bashobore kuvugana imunyuma ya tugaheza rero tukaraba ko biba bikenewe ko hoje mu barundi bidakenewe tukanashaka tukareka tubihurije ko duwumugurwa n'abanyamahanga gusa naho nyine twebwe ntangorane cyo dutera tugaheza mbere tukagira ko tukanaraba ibihano byo tegekanywa kugira ngo uwari we wese ashobora kuba ari ku butegetsi ubucanka zobuza kwejo hamwe yorenga kuri amasezerano byugenda gute yohanwa gute
kindi twagarutse ko mu kiyago cha Norele Kazoza ningene ingingo 23 gatatu y'igisata kijeje umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yakiriwe n'abanyapolitike iyo ngingo nayo ikaba yari yerekeye kurungika abapolisi amajana 228 mu gikorwa cyo kunganira umutekano no gukinga iyo nyabwoko Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Radebu kubwiwe ngo iyo nyabwoko ijyamye ari urwitwazo rudafashe
bavuga yuko ngaha mu Burundi hagira habe iho nyabwoko iho nyabwoko benshi baranasongora akavuga ati niho nyabwoko bw'abatutsi la minorite tutsi kubera bijya bivuga ngo harabiho nyabwoko rya politike bijya n'ibintu bitaba bifashe aro icyo ni kinyoma cya mbere icya kabiri bakavuga icyo cya mbere sinabwaga giheze no muri Swiss muri amaheze baragifatiye kubavuga ngo ni ngo turi muri phase pré-génocide yuko hagira habe ihonyabwoko ngaha mugabo icyo kinyoma kimaze umwaka bagikoresha ngo raba neza hagira habe ihonya bwoko nigihe batangwe kubivuga muri buka yuko mwishira hamwe y'ibihugu bya Afrika inyo African naho nyene bari kubera ibinyoma bari bababwiye bari baravuze yuko hoza igisirikare ibi kirimo abantu ibihumbi bitanu maprobe mugabo twaravyiyamirije turasubira turanasigura gushikaho icyo cyumviro bagiheba muri buko yuko nigihe haza abakuru b'ibihugu batari bake kwirabire ntuzeye uko Burundi bwifashe basanze ari ibinyoma gusa
Honorable Fenias Nigaba nawagira ati reka ndagutura rero twibiteye ubwoba bishobora gushikana ku yonya bwoko
tumijambo
ndakwakara muri Frodebu Krista Beninye ari hehe
subira mu twumva
umudame yitwa Irakoze Krista Beninye yatwara abakenyezi muri Bujumbura rirare ari hehe
oya je uwo mudamu nta wenzi
Anonis
vuga uwo mudamu ntuze nta wendi sinshobora kumenya yuko uri kurabesha canke uvuze ukuri mugabo hamwe umuntu yoba yarabuzire ntuze irengero ryabo nuko bivuga twese tugafasha kugira ngo tumurondere none babuzire irengero ryabo wagiriza nde none
kwaragarutse ku biganiro bibereye abarundi bishobora kugarukana amahoro n'umutekano kubwa Honorable Victor Burikukiye ngo hari abo kwitaba ibyo biganiro n'abatemerewe ku vyitaba
umuntu yitwa Murundi Wesera
n'abahunze vuba barimwo abiye nkwe muri CNDD-FDD bobamwe
yego kubera iki batoba gusa turatandukanye ibintu turwe muri CNDD-FDD
yego
kuko turi mu ntwaro ya demokarasi nk'umuntu ejo bundi yafashe agasohora ibigwanya cyakagira agahereka inzego zitorewe n'abanyagihugu nibaza ko nk'umuntu atoba nko kuko nahandi demaze nzi tubibona ingene be nabo bantu ahubwo bacabaca abanyarwanda bakabafatira ibihano naho ubundi abarundi bose imice yose ubuzima bw'igihugu bari hanze n'abari hano n'abari mu gihugu nibaza ko babutumirwa mu zabiri
nkabo bagerageje gutembagaza ubutegetsi rero ntibokwegera na hari meza
nibaza ko abo ikibanza cabo ari mu butungane
ndakindukiye muri sahanya Frodebu Honorable Phineas birahumuritsa
numva byohumuriza gute kutemera ikiringo cya gatatu sukuvuga ngo ucube umugwanyi oya kandi n'uburenganzira bw'umuntu kuko itegeko icyo rivura bwa ati itegeko ryanditse gukesha gukurikiza itegeko urakavuga ati sindari kurikiza numva rero abo bantu babiri iyo bahari urabyemera ariko n'ucuvuga ngo uwo muntu wese avuga
ngo nta mishamirano ihari
imishamirano
wowe muri fraude washamiranye na
muri politique irahari
imishamirano ya politique
imishamirano ya politique irahari none wovuga ngo ntari gutega honorable ubona ko mu gihugu ubona ko namakungu ariko avuga ati igenda mu biganire numva ko abantu bashamiranye
ko turiko turaganira tudashamiranye kandi utemere cyo kiringo
sa
ko turiko turaya
umva ni duhuza ariko wumvise ko tudahuza
hari byo mudahuriza
ariko tudahuriza ko
mugane tudashamiranye
ndu politique ma urumva ko hari byo tudahuriza ko urico gitubara urumva ati ibyo tudahuriza uriza ko twicaye tubiganire
ku ruhande rw'umuhinga mu mvugire mesha professeur Adolphe Sururu agira ati icokogwa nuko abantu boshira imbere kubanza kugarukana umutekano
icambere no shira imbere nuko ho banza hakagarukano umutekano kuri bose
icakabiri
umutekano ubonetse hakaza abantu koko bafise ivyo bavuga mu bintu vya politike
abo vyiga
hari abanya politike bariho bi kandi cyane tukaraba ico tumu Burundi bwogorora kandi bukogorora kuri bose ntibwogorore kuri bamwe
urakoze cyane nino kuri uwo mwizero dusozereye ko kino kiyago cha politike nivyo twaganiriye muri uyu mwaka uheze ibyo byari bike muri byo twashimye kugaruka ko muri kino kiganiro gitangurira umwaka w'2017 mfata kana nkengurukire abamenyesha makuru bagize uruhara mu itunganywa y'ikiganiro Ntorere Kazoza muri uyu mwaka urangiye nshimire Nunu Greliane nshimire Chrissy Munezero nshimire Terence Manirakiza nshimire kandi Jean Paul Nico ndindiriye abipfuriza umwaka muhire w'2017 nongere nkengurukire mwebwe mwese mwagumye mukurikirana kino kiganiro ku ijwi rya Amerika nkenguruke n'abarongoye ijwi rya Amerika batwizigiye bakaduha akanya ko kuganira namwe Jerome Niyonzima nayinda kirimesheje nongere ndangize ndabipfuriza kuruhanirwa muri uyu mwaka mushasha w'2017 naho gutaha
cyari kiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Barakoze cyane bagenzi bacu muri Studio Ijambo. Ahani naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Dushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Limaskarala wegeranyije aya makuru muri Studio ya gatanu. Mwari kumwe nangiye Dirwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.